Iyi ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turabaramukije nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri umunsi w'Imana. Ni tariki 20 z'ukwezi kw'icumi na kumwe umwaka w'ibihumbi 2016. Muri studio mukaba muri kumwe nanje Aloise Bigirimana, hano ni Washington DC. Nkaba ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Francine Yonsaba ni umunonotsi rurangiranwa, ni urugero rwiza kubigeme n'imisore mu Burundi no ku isi.
Uyu ni umufasoni Anna Casper, ni ambasaderi araserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi. Yari yagiye gushyigikira ihiganwa ryatunganijwe n'umunonotsi Francine Niyonsaba mu ntara ya Ruyigi mu Burundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimo ikiganiro cyatunganijwe na Sendika Konapense mu ntara ya Kirundo. Turazibashikiriza mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ya makuru tuyahere kuri inkuru y'umutekano, aho Koloneli Dushimagize Diodone ari mu minwe y'iperereza ry'u Burundi. Ku murongo wa telefone tukaba turi kumwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, Pierre Clavere Nkurikiye. Pierre Clavere, mwiriwe neza?
Ndabaramukije amahoro, ariko nkosoye gatoya, nitwa Pierre Nkurikiye gusa.
Murakoze. Aya makuru avuga yuko Koronere Dushimagize Diodone yoba ari mu minwe y'iperereza, mwemeza?
Twoyemeza, twanabyanditse ku rubuga ngurukanabumenyi Twitter ku ejo. Yarahagaritswe kuva hirya y'ejo, ari mu rwego rw'iperereza nayo i Bujumbura. Akaba yagirizwa ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu no kugomba kwica umuntu. Akaba rero yavuzwe n'uwafashwe afatanwa inkoho zitoya zibiri, yagomba kwica umwe mu bategetsi bo hejuru bo muri kino gihugu. Hanyuma acaravuga yuko ariwe yamuhaye iyo nkoho. Yafashwe rero kugira ngo abadwe ibyo ubu n'ibyo ariko arabadwako.
Mwibaza yuko muzoba mwahejeje amatohoza yiwe gushika ryari?
Itohoza rirafise ukungene rigenda, ariko n'amategeko arafise icyo avuga ku bijyanye n'ibiringo kandi arubahiriza.
Hari n'ayandi makuru avugwa ku isoko rya Kayanza ryahiye, mwotubwire uko byifashe gushika ubu?
Ko byifashe gushika ubu nuko isoko ritahiye ryose nk'uko abantu amakuru menshi yagiye abivuga. Ni utuzu two badamirizamo tubiri gusa twahiye, tumwe bita kiyosike. Umucanga wari ukaba waturutse ku bavuye mu nsinga z'umuyagankuba. Hanyuma ushobora turira utwo tuzu tubiri, ariko abapolisi bajejwe gutabara baca bahashika baca barabyimya. Ubu rero ibintu byasubiye mu buryo.
Hari ibintu byoba byononekaye canke abantu boba barahakomerekeye?
Ibintu byose byari muri utwo tuzu tubiri badamirizamo byahiye biratokombera, ariko nta kindi kintu na kimwe cyononekaye.
Murakoze, tuzobandanya tubaterika mu kugira mutubwire aho ibintu bigeze.
Murakoze namwe.
Mu Burundi kandi Sendika Konapense ihurikiyemo abigisha bo mu mashuri yisumbuye yatunganije kuri uyu munsi w'Imana inyigisho kubigisha bashasha baba binjiye mu buzi kugira bamenye amategeko abagenga. Urongoye iyo sendika avuga kandi ko ari mu ntumbero gukomeza umubano mwiza ku mashure. Ibindi kuri iyi nkuru tubishikirizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Akazi karashobora gucumbagira mu mashure kubera abakozi batumvikana n'abakoresha. Emmanuel Mashandari arongoye Sendika Konapense ihurikiyemo abigisha bo mu mashure yisumbuye mu Burundi, avuga ko bituruka ku kutamenya amategeko abagenga. Ni muri iyo ntumbero Sendika Konapense iriko irazunguruka intara zose yigisha amategeko abakozi n'abakoresha mu gisata cy'indero mu mashuri yisumbuye. Ijwi rya Amerika ryabasanze mu ntara ya Kirundo.
Tumaze kubona yuko dufise abakozi babigisha benshi bashasha, ugasanga rero ntibazi amategeko amwamwe abagenga. Natwe mu mashyirahamwe y'abigisha ayo masendika, mu ntumbero yacu hari ibyo kwigisha abakozi kugira bamenye amategeko abagenga ku neza y'akazi n'abakozi. Hanyuma twahamagaye n'abakoresha, twabigize kugira ngo twereke baba bakoresha baba bakozi yuko bateza kuja hamwe kugira bashobore kuganira bamenye amategeko cyo kimwe yasome cyo kimwe ku neza y'akazi ejo ntagire uzo havasanga yarenze itegeko iri nari riyanye kubera atarizi hanyuma ngo havasanga yahohoteye umukozi.
Abigisha b'amashuri yisumbuye baremera ko byahora bishyika bakagwa mu makosa kubera ukutamenya, bakabona ko umwumvikano ku kazi uzotera imbere. Jean Bosco Nkiraguhiga yigisha ku ishuri ryisumbuye rya Kanyinya.
Hari ku mashuri amwamwe ushobora gusanga hariho nk'abatanguye kugira muvuma ya greve mbure batisunze kimwe twita preavis. Preavis rero iyo minsi itandatu bamenye yuko ari ukwandikira umukoresha iyo hari ikibazo kitaratorwa inyishu, byanse ko giterwa inyishu kuko no mu kugira greve biri mu burenganzira bw'abasindikalisti. Turazi yuko hamwe hamwe byahora bishyika, twabonye yuko atazosabwa mu byo kose. Hanyuma ikindi ni uko n'abakoresha bumvise yuko bamwe bose barafise ikibagenga. Ikindi ni uko abakoresha bamwe bamwe bishika ugasanga nabo nyine ntibagurije amategeko bararenganisha, bakongeye guhotora abakozi nabo nyine muri babaserukiye, twabonye yuko babitegereye cyane.
Abakoresha mu gisata cy'indero babona ko ivyo biganiro vyaje hageze. Toyisien Shimirimana n'umuyobozi w'indero muri komine Kirundo.
Kiganiro kije hageze hamwe twavuga ko cyari caracerewe, aho kandi aho kiziye kiradufashije, twizeye ko umuntu wese yawo mwigisha yawo umuyobozi w'ishure ku ruhande rwiwe agiye gukora ico ategeze gukora, ico amategeko amusaba n'ico nawe nyine asaba ku ishure asanzwe aherereye no mu kibano kwigisha bagenzi be. Hari abantu ntiyabura uruntu runtu ntibigera kure, kandi ntitwavuga ko ariho aho tumaze kuja kubangurukanya, ariko kandi turashimye kuko umwe wese amenye ico ateze gukora n'ubundi akabitegetezo gukora, gutyo bahawe kubakana ku mashuri cyane cyane gukinga.
Emmanuel Mashandari arongoye sendikako na pesi mu Burundi avuga ko ibyo biganiro bimaze kugira akarusho mu kazi aho bamaze guca.
Tumaze kubona aho tumaze guca hose ni kuri twarasinye cyane, ubu unye mwumvikano uri kuboneka cyane mu bakozi kubera yuko bashe kwicara hamwe bakaganira baganira bisunga ineza y'akazi, ko tuva tuyisubiramo dushaka ko twisunga ineza y'akazi n'abakozi.
Kukaba nkako ibyavuzwe byose byahora bishika sikera cyane ku munsi wa mbere uheze abigisha bo ku ishuri ryisumbuye rya komine Busoni barahagaritse akazi. Iryo hagarikwa ryaturutse ku bintu bimwe bimwe batahuriza ko n'umuyobozi w'ishure, baciye basubira ku mirimo bukeye bwaho bamaze kuganira n'umuyobozi w'indero muri komine. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Umunonotsi wo murundi kazi Francine Niyonsaba yatunganije higanwa ryo gusiganwa kuri no w'Imana mu ntara ya Ruyigi asanzwe avukamo. Intumbero y'iryo higanwa hamwe n'ibindi bisobanuro tubibaza mu menshi makuru y'Ijwi rya Amerika mu Burundi, Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye iryo higanwa.
Iryo higanwa ryo gusiganwa ku bigeme n'abahungu ryabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi gitabwe n'abanonotsi batuye mu ntara zose z'igihugu. Francine Niyonsaba yabwiye Ijwi rya Amerika icamutumye gutunganya iryo higanwa.
Intumbero nyamukuru novuga no kwankuraje abanonotsi bo mu gihugu no kubahimiriza ko byose bishoboka kugira ngo bipime kubera umwatete atere imbere iyo ariko arakora mu higanwa, kugira ngo nange ndabashigikire babone yuko aho ngeze byavuye mu bikorwa nabo bashire intambwe imbere kugira ngo babandanye bakora cyane kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu.
Abo banonotsi bahiganywe biruka ku metero 5000 kubigeme n'abakenyezi, 8000 ku basore n'abagabo. Bashimye icyumviro cy'umunonotsi rurangiranwa Francine Niyonsaba wabaye wa mbere mu bigeme n'abakenyezi, ni Nahimana Cavaline wo mu murwi Message Songa mu ntara ya Bururi ari mu bashimira Niyonsaba kubona yaratunganije iryo higanwa.
Ikibazo cya mbere ndashakiriye neza kuko ntiryari rya mbere niruka 5 kilometre, kwari ukongerezaho kugira ndabe icyari heze ngejeje. Umva nezerewe cyane mu myiteguro nari mfise.
Abatunganije iryo higanwa ni Francine Niyonsaba mukuru wanyu mu byo kwinonora imitsi. Mwakira gute iri higanwa yatunganije yateguye ngaha muri iki?
Ni ukuri tumwakiriye neza, yakoze kuza gufasha bene wabo aho baba bagejeje kugira arabe nabo imyiteguro bafise arabe barumuna babaze bamukurikira inyene bangana.
Urongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi Ambassadeur Dieudonne Kwizera yashimiye atagira umunwa icyumviro cy'umunonotsi Francine Niyonsaba cyo gutunganya iryo higanwa. Warongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi asaba ababyeyi bo mu ntara ya Ruyigi kuramura abandi ba Francine bazotera iteka igihugu.
Aha rero uyu mugongo muri ntaya y'igisumwe ndazi ko hari nyinshi ari migongo myinshi nkiyo ari naco gitumira ihiganwa nibaza yuko rishobora kudufasha ngo turondere abandi ba fansine ngaha muri ntara uwo mugongo rero muwigane muwitsiriteko kugira ngo ibigi ruzora murire Uburundi atari rimwe kabiri atari gatatu canke kane kenshi cyane
Iryo higanwa ryo gusiganwa kandi yatewe iteka n'ubuserukira leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi Mufasoni Anna Caster yabwiye abari baje kurorera iryo higanwa icatumye agitaba
Vania Royigi naje gushigikira Francine Niyonsaba ni umunonotsi rurangiranwa mu Burundi no kwise twishimeriye ko akorera imimen yezero morileta zunzubumge za Amerika ni urugero gwiza kubigeme nimisore mu Burundi no kwisi kandi ndana zerewe cyane nurwaruka ni higanwa na bonya unumunsi
abandi bitabye iyo higanwa harimo umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi n'umushikiranganje w'inkino ugaruka n'imico kama bemereye abanyaruyigi eka n'abarundi bose ko leta itazohengeshanya gutera intege inkino mu Burundi kugira zitere imbere umunonotsi Francine Niyonsaba yatunganije iryo higanwa mu ntara asanzwe avukamwo abifashijwe n'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi mu Ruyigi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
tukivuga ku makuru y'inkino mu Rwanda kuri w'Imana niho hasozerwa ihiganwa ryo gusiganwa mu makinga giswe Tour du Rwanda ryari maze iminsi nk'indwi ribera muri ico gihugu kuri telefone tukaba turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda Jean-Claude mwiriwe
mwiriwe neza Aloyce
nwa
mwiriwe neza Aloyce ndakumva neza gatanu kuri gatanu
mwiriwe mwiriwe narinda kubajije ninde yatahukanye intsinzi muri iryo higanwa
umuntu watahukanye intsinzi nkuko wari ubivuze ni witwa Valence Ndayisenga akaba ari umukinnyi ukina mu ikipe ya Dimensions ya Central Africa Epfo akaba ari umunyarwanda yakarusho akaba ariwe watwaye waciye agahigo ko kuba atwaye rino siganwa turi mu Rwanda ku nshuro ya kabiri niwe wari waragiye gukanya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane hashize imyaka ibiri ni ukuvuga ngo ashyizeho intego abandi bagomba gutegura bibiri na cumi na gatandatu rero Valence Ndayisenga aje ari uwa mbere nyuma yo gukomeza atsimbarara kuri mayo jone kuva irushanwa rigeze hagati akaba rero arangije abaye uwa mbere
none muri classement generale kuva iryo higanwa riba bagiye bakurikirana gute
urakoze kuri icyo kibazo uko bagiye bakurikirana ni ukuvuga ngo urugendo rwose Tour du Rwanda yamaze rwari rufite burebure bw'ibirometero magana inani na bitanu na metero magana arindwi urangije ari uwa mbere rero ni uwitwa Valence Ndayisenga nk'uko nabivuze akaba akinira ikipe ya Dimensions ya Central Africa Epfo akaba urwo rugendo rwose yarabwirukanse mu masaha makumyabiri n'imwe iminota cumi n'itanu n'amasegonda makumyabiri na rimwe akaba akurikiwe rero n'undi mukinnyi bakinana mu ikipe ya Dimensions ya Central Africa Epfo uwo nta wundi ni Eyob Metkel bakaba bakinana akaba akomoka muri Eritrea akaba yaramurushije duteranyije igiteranyo cyose cy'intera bakoze amasegonda mirongo itatu n'icyenda ni ukuvuga ko bari begeranye uwa gatatu rero nta wundi ni Eritrea nawe ukina ikipe y'igihugu ya Eritrea uwo nta wundi ni Tetfom Okubamariam usanzwe akina mu ikipe y'igihugu ya Eritrea akaba yaraje ku mwanya wa gatatu uwa kane ni Areruya Joseph w'umunyarwanda wo mu ikipe ya Misportif hanyuma ku mwanya wa gatanu hakaza uwita Emmanuel Gebre Diabie akaba nawe akina mu ikipe y'igihugu ya akina mu ikipe y'igihugu ya Afrika ya Dimensions ya muri Afurika y'Epfo nawe
urakoze mbega turavye nko kuri uyu munsi wa nyuma ambiance cyangwa abanyagihugu bari bavyifashe mu gute aho i Kigali
ikigali ibyishimo byari byose ku banyarwanda bari baje ari benshi buzi hafi ya Stade Amahoro i Remera imbere ya Stade Amahoro i Remera aho basoreje bakaba rero bari benshi by'akarusho nyine bagira n'amahirwe umukinnyi ukomoka mu Rwanda uwa mbere ariko Aloyce ntabwo nakubwira ko ari hano i Kigali gusa ahantu hose ino Tour du Rwanda ya bibiri na cumi na gatandatu yanyuze haba mu ntara haba mu turere tunyuranye haba za Kayonza haba za Karongi haba Rusizi haba Huye haba Musanze mu Majyaruguru ndetse no muri Kigali guhera ku munsi w'ejo uzi ko itatu azizi ya nyuma yarangiriye kuri Stade ya Kigali Nyamirambo abantu bakubise buzuye bashatse bivuze ngo iri siganwa ry'u Rwanda rimaze kugera ku ntera y'uko abanyarwanda barikunda cyane cyane ko banarirebera ubuntu bikabasanga aho batuye urushuti
urakoze urakoze urabandanye dutoroheza iyo nkuru ari duha mu byo urambuye makuru yo hanyuma.
Mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Sinkakaza. Naliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere kazoza. Jerome Niyonzima ndabaramutse ndabipfuriza amahoro aho mubaye. Inyuma y'imyaka 23 mukuru igihugu ndadayemera cyoro agandaguranye n'abafasha biwe hamwe n'isinzi ry'abarundi baciriwe ku buhomba. Mugenzi wacu Jean Paul Nico ndidiriye ngirana mu ijambo aganiye n'abanyapolitike bane kuvyerekeye iragi mu vya demokrasi ndadayemera cyoro yasigiye abarundi. Barabira hamwe iryo ragi bongere barabire hamwe n'intambwe tumaze gutera inyuma y'iyo myaka mu bijanye no gutsimbataza demokrasi. Jean Paul Nico ndiriye ijambo ni gwawe.
Abatumire ni bane wiri nyamitwe n'umuhanuzi mukuru ajejwe ivyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru y'igihugu Petero Nkurunziza, Fenias Nigaba, umuvugizi w'umugambwe Sahwanya Frodebu, Jean de Dieu Mutabazi, umukuru w'umugambwe Radebu, Maître Poncien Ndayishimiye, umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona.
Kahugu kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu fisu butore Intwaro intwari urambimbara ntaco no kuangwifurije vyinshi.
Bwana Willy Nyamitwe, uri umuhanuzi mukuru ajejwe ivyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza n'amahoro. Imyaka 23 irarangiye umukuru w'igihugu yari yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye agandaguwe. Mbega ku bwanyu nk'umunyepolitike Melchior Ndadaye mwibukira ku iki yarinde ku bwanyu bwa Bwana Winyamito nk'umunyepolitike?
Icambere gihambaye nuko ari incungu, incungu ya demokarasi. Yari umuntu yifuza yuko igihugu cy'u Burundi cyogorora. Politiki yiwe yose yari hagarariye mu guteza imbere u Burundi n'Umurundi, na cyane cyane gutsimbataza ubumwe bw'Abarundi na demokarasi muri kino gihugu, kugira ngo Abarundi bari mu mahoro bashobore kubakira igihugu cyabo ata mutima usimba. Nicyo rero ahanini Abarundi bazokama bamwibukirako. Kwa kuko yari umugabo w'ijunga n'ijambo, ari umugabo yemeye kwitanga agatanga ubuzima bwiwe kugira ngo ashobore kurokora igihugu cy'u Burundi.
Ivyumviro vyiwe nyamukuru mwagumanye muvuga muti vyari bikomeye n'ibihega Bwana Winyamitwe?
Murabizi ko ndi mu mugambwe FDD, ariyo mugambwe uri ku butegetsi ubu. Uwo mugambwe rero washize imbere iragi ryandadaye n'iragi ryagwa gasore. Ivyumviro vyiwe nivyo vyubatse urugamba watendeze fudete. Ivyumviro vyandadaye nivyo vyubatse na leta yuko umukuru w'igihugu nyamucyubahiro Petero Nkurunziza ari atacho adakora kugira ngo afashe abavyeyi b'umuhisi, afashe na cyane cyane Abarundi akurikije iryo ragi ryandadaye.
None iragi nyamukuru muvuga muti yasigiye Abarundi niri
murabiko ari incungu ya demokarasi? Ni iragi ya demokarasi. igeragi ya demokrasi murazi ko ahagiye demokrasi ari cyo umutwe ikaba demokrasi twayigarutse ko ari uko abemeye gushira imbere iragi rya ndadaye ari wo mugambwe se mudefite bashoboye gushika hano tugasubira mu matora yuko itore mu guru bw'igihugu ari abanyagihugu bamwitore iragi rya demokrasi rero nje tugendera ko niragi yo gukunda igihugu nabemeye Burundi
demokrasi mu Burundi tuvuga duti yarateye imbere canke twarasubiye inyuma muravye iyo myaka ico gihe igwanira none munsi
igihe demokrasi kiri umutwe twarasubiye inyuma turasubira inyuma igihugu kiza mu magaya n'amarira ariko aho tugeze twovuga yuko demokrasi yasubiye gutsimbatara mu gihugu cy'Uburundi aho abarundi yitorera abarongora ariko naworeka kuvuga yuko mu gihugu cy'u Burundi hatabayeho utubazo duri ku bantu nk'abo nyene bico gihe abagandaguye ndagaye n'abantu bamwe batakunda amatora abantu bamwe bumva yuko igihugu cy'u Burundi coba mu ngendo y'amagaburanya amatari ngendo ya demokarasi y'aho abarundi bitorera uwo bipfuza akaba ariwe aca abarongora ubu rero n'umuntu aho tugeze aho abarundi bari mu ntambara yo kugerageza gutsimbataza igaragi ryandagaye aho abantu bategerezwa kubaha bakubahiriza watowe inzego zashyizweho n'abanyagihugu
sagarare wari baru simfura nyazo
umutumire turi kumwe hano muri studio ni Phenias Nigaba n'umuvugizi umugambwe Sahwanya Frodebu umugambwe washinzwe n'umuhisi nyenya kugendera president Melchior Ndadaye Phenias Nigaba namahoro
namahoro cyane
tugaruse kuri Melchior Ndadaye mu majambo abiri iragi yasigiye igihugu n'inyabaki Ndadaye Melchior
iragi ubwa mbere Ndadaye yaturaze demokrasi demokrasi ni kintu gihambaye cyane iyo demokrasi ihari apane yo kururimi demokrasi y'ukuri abantu bose barabaho neza igihugu cyatunganywa neza n'amakungu akizera icyo gihugu icyo kintu nubwo bohoba hari ingorane ubu yaracituraze igihugu kizo twagwakurikije intwaro ya demokrasi ikindi yaturaze ni gusonera abantu ugasonera umuntu umuciyumviro ki ugasonera umuntu ukameze kose utaraje ngo urya ni muto cyanke ni mukuru mugabo kamusonera ikindi yaturaze ukwirinda kagaye Ndadaye ntiyakunda umuntu amusuzugura akagaye ni kabi ntuvuge ngo ufise amafaranga menshi ucuvuga ngo abantu bose ngo baje inyuma ngo akurikira amafaranga eka umuntu ategerezwa kubahwa ukari kose ikindi yaturaze
muri ico nyene niwe yabwiye abarundi bose ati mugende mugororotse yakunda gukavuga kuko bamengo abarundi bamwe bamengo ni bagenda bagororotse bafise isoni ni bose ruka
ega naho ryavuye guhagarara bwuma abantu bagifashe nabi gusa naho yavuga ati hagarara bwuma ni mugororoke kumugende mutabundabunda kuko umuntu wese Imana yaramuremye kandi murema yitwa umuntu agateka kiyoga kubahirizwe ntagendere anyegeye naje habona nubwo ati hagarara bwuma mugororotse ikindi yaturaze kwama tuganire iyo habyutse ibibazo tugashira imbere kuganira nabandi kugira dutore umuti urama cyane cyane nibyo yaturaze kandi no muri Frodebu nubwo turabigendera iminsi yose muri Frodebu ibyo iyo tubyibutse tujya tugaruka kugira ngo iki niwe kibazo kibyutse tuganire twibuke demokarasi ibiranga demokarasi akagaye tukanka ko umuntu agusuzugura nuko atunze kakugendera ku gakanu mugabo akubahirize nawe umwubahe
demokarasi yarateye imbere yarasubiye inyuma mushimiki muneguriki
mbisanzwe hariho ibintu bifasha kugira ngo demokarasi itere imbere ubwa mbere namaro n'umutekano mu gihugu icyo kintu kirahambaye cyane urabona Ndadaye azanye ibya demokarasi yamaze amezi atatu acaraganda kugona abasi ba demokarasi abantu benshi barakurikira n'abategetsi benshi barakurikira intambara ikirasutama abitwaje ibigwanisho barafata inkoho abantu benshi barapfa ibintu bironekara mu gihugu aho rero ibya demokarasi bimwe ntibabigifise ijambo bahavuga inkoho rero haraba nibiganiro byarusha haraba amasezerano baravuga bati abantu dusezerana rero ubu nubwo ingorane zabaye dusezerana nyine tuzobana amasezerano yarusha abaye abarundi abafashe ibiganisho baragaruka baragira amasezerano baracurasura turaza tugira amatora dushura kuri yanzira ya demokrasi amatora mu 2025 aragenda neza abarundi baratora indongozi kandi cyo gihe umugambo Sabanye Frodebu wari mu barongora igihugu wari kumwe n'umugambo wa Iprona baremera ayi ntahishize bigenda neza amakungu arashwe no kutwize nifashanyo dice barazi duhebera harabaho ni migambi ikomeye cyane SSLP SSLPD umugambi wo gutwika intwari ibereye nibindi ibyo byari bimwe byagize kugira ngo igihugu gitere imbere hama 2010 amatora arasubira ategurwa amatora muri Frodebu tubona kateguwe nabi kuko nyagihara bayi busuma amatora abamwe barayavamo ntiyabandanya ingwane ziba za politiki ziba ziratanguye urabye rero demokrasi ibiranga nibiki ibiranga no kubaha gatika kazi na muntu uyu munsi mu Burundi gatika kazi na muntu ni kubahirijwe kuko hari ibyo ndadayanka yavuga ati kirazira gufungira abantu busa uyu munsi ari abafunga busa bazize ibyumviro byabo ndadaye yaravuga ati kirazira gutoteza abandi uyu munsi arabatoteza abandi babahora ibyumviro byabo babahora ibya politike babura nibindi ndadaye yaravuga ati kirazira kwangaza abandi uyu munsi arabangaye barahunga bataye igihugu wa makambi y'impunzi ibyo byose rero nibiranga akatika kazi na muntu kameze nabi uyu munsi gushikiriza ibyumviro bya politike raba ingene bimeze abajejwe imigambwe itavuga rumwe na benshi hafi ya bose barataye barumu kandi bari ngaha bari mu kinyigiro byerekana ko demokrasi nishobora kuba imigambo itari kirakora uyu munsi amaradiyo raba amaradiyo yarasambuwe yigenga asigaye nk'imwe cyangwa zibiri ariho na yandi abanyagihugu bateze gushyiramo ibyumviro byabo ibyo byerekana ko umunyagihugu adafise atisanzuye uyu munsi amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki abari yarongoye benshi barahunze barataye barumuka asigaye nuvuga makingaha none wumva ndumvuga ngo demokrasi kwarateye imbere twarasubiye inyuma
Jean de Dieu Mutabazi umukuru w'umugambwe Radebu twarateye imbere muri demokrasi agateka kazi na muntu cyane twarasubiye inyuma imyaka 2023 irangiye
twarateye imbere cyane Jean Paul Harura ni kuva ryari umukuru w'igihugu atowe nabene igihugu yari bwatwara imyaka yenga 10 ngo atogwe rimwe asubire yongegwe kuva jari muri iki gihugu twese uzi inama nshinga mateka yari bwatware ngo hanyuma haizi imyaka 5 baheze abashinga mateka bifuza babongere cyane babugote kuva jari inama nshinga za mateka yari bwa bidikingo cyayo ibintu biko biraba mu Burundi umunsi nimbone karimwe ariko bituma izi ntwaro za demokrasi twitoreye tutegeza kudishigikira uyu munsi ubu goye ni bakava mahanga batakuma badufatira ibihano bagaheza bagakoresha barundi bamwe bibagira n'ingoga akahise niyo twavuga
turangirize kuri Iprona umuvugizi wayo Maître Poncien ndayishimiye uno munsi turavye intambwe igihugu kigeze ko mu vya demokrasi ni intambwe ku bwanyu ishimishije twarateye imbere muri demokrasi twarasubiye inyuma
muri make novuga ko twateye imbere kuko ni twasubiye inyuma kuko iyo dusubira inyuma tware gusubira muri ya ntwaro ya gisirikare ya ntwaro y'umugambwa umwe
barakoze abo batumire bariko baraganira na mugenzi wacu Jean Paul n'icyo niririye urakoze na wewe Jean Paul Jerome Nyenzima nkengurukiye nawe wahisemo kumviriza Ntorere Kazoza ndabipfuriza mwese kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha
cyari ikiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
ikuri ikiganiro turangirije ko ibiganiro byo kuri uyu mugoroba ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mugume ku maradio yanyu mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro